iyi ni Radyo Özgür Amerika. Radio Ijwi Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ibiganiro byacu biri no kuri internet ku rubuga www.radio yacu voa.com ndabasuhuje mbaye ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ibibazo by'abashakanye batererana imiryango ku mpamvu zinyuranye bikomeje kugaragara mu karere k'ibiyaga bigari.
Ababanye bahora bamfasha ariko nabo nta kintu bafise bamfasha n'ubu barashonje ariko bararira inzu tubamo ntihabona n'amatara dufise na nyine inzu yatubwiye ko agomba kudusohora.
Serafine Irambona atuye mu ntara ya Cibitoke mu Burundi, umugabo we aherutse kumutana abana bafite ubumuga. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inyeshyamba za M23 zafasha gace ka Mushaki kuri uyu wa kane. Polisi ya Sierra Leone yatumije Ernest Bai Koroma wahoze ari perezida ngo abazwe ibya kudeta yaburijwe mu tariki 26 z'ukwezi gushize. Espagne yirukanye mu ibanga abadiplomate babiri b'Amerika ibarega ibikorwa byo kuneka. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Polisi ya Sierra Leone yatumije Ernest Bai Koroma wahoze ari perezida kugira ngo ahatwe ibibazo mu buryo bw'iperereza ku ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo tariki ya 26 y'ukwezi kwa 11 gushize. Eugene Mukankusi arakomeza.
Koroma yasabwe kwitaba ku cyicaro gikuru cy'ubugenzacyaha mu mujyi wa Freetown mu masaha 28 nk'uko iryo tangazo ribivuga. Yavuze ko azubahiriza ubutumire. Yagize ati: niteguye kumva ikintu cyose no gushyigikira iperereza rya polisi mu buryo bwuzuye. Reka ubuyobozi bugendera ku itegeko buganze muri demokarasi yacu. Ibi Koroma yabivuze mu itangazo ahamagarira rubanda kuguma mu mutuzo. Abagabo bafite imbunda bateye ibigo bya gisirikare, gereza n'ahandi muri Sierra Leone mu kwezi gushize bafungura abagororwa 2,200 kandi bica abantu barenga 20, mucyo abayobozi bavuze ko cyari igikorwa cyageragezaga guhirika guverinoma. Guverinoma yavuze ko kudeta yapfubye yari yobowe ahanini n'abahoze barinda perezida. Koroma yamaganye ibyo bitero mu itangazo yashyize ahagaragara igihe gito bimaze kuba. Kugeza ubu abantu 70 batawe muri yombi mu bijyanye n'iperereza ririmo gukorwa. Harimo 45 b'abofisiye mu gisirikari, 7 b'abofisiye mu gipolisi n'abasivili 13 nk'uko Minisitiri Bay yabivuze mu itangazo.
Eugenie Mukankusi. Espagne yirukanye mu ibanga abadiplomate babiri b'Abanyamerika ibarega ibikorwa byo kuyinekera. Thomas Kamirindi bambwiye ko ari inkuru ya Eugenie Mukankusi arakomeza.
Ibitangazamakuru n'ibigo ntaramakuru bitandukanye byasohoye iyi nkuru kuri uyu wa kane bisobanura ko intandaro ari abofisiye babiri b'inzego z'ubutasi z'igisirikari bafashwe barimo kwiba amabanga. Bashinjwa ko bayahaga Amerika bayanyujije ku badiplomate babiri b'ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Madrid, umurwa mukuru wa Espagne. Nabo babahaga amafaranga atubutse. Hashize amezi 2 batawe muri yombi, ariko urukiko rwari rwategetse ko iyi nkuru itajya ku karubanda. Ku wa kabiri w'iki cyumweru nyamara, abanyamakuru babibajijeho Minisitiri w'Intebe Pedro Sanchez. Yirinze kubivugaho byinshi, yemera gusa ko byabaye gatotsi hagati y'ibihugu byombi, maze asoza avuga ko ikibazo cyarangiye. Minisitiri w'ingabo wa Espagne Margarita Robles na mugenzi we w'ububanyi n'amahanga José Manuel Álvarez, umukwe n'undukwe, batumije ambasaderi w'Amerika i Madrid Julissa Reynoso bamusaba ibisobanuro. Ibitangazamakuru byemeza ko yasubije ko ntacyo abiziho, ariko ngo asaba imbabazi. Bamusabye ko igihugu cye gitahura abo badiplomate babiri, kandi koko Amerika yarabikoze. Ibitangazamakuru ntibivuga amazina yabo n'inzego zabo z'akazi. Bisobanura ko ari inkuru itangaje cyane kandi idasanzwe, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Espagne bombi ari abanywanyi muri OTAN, umuryango wa gisirikare w'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja ya Atlantika. Ibihugu byombi kandi bifite ahubwo umuco wo gusangira amakuru y'ubutasi.
Intambara ikomeye hagati y'ingabo za Israel n'abarwanyi b'umutwe wa Hamas yakomeje kuri uyu wa kane mu mijyi yo mu ntara ya Gaza. Fidel Niyongabo byifashe bite?
Yongwano yabereye mu buraruko bw'intara ya Gaza aho Israel yatanguriye ibitero vyayo vyo guhonya umugwi Hamas ingwano ikomeye yabaye kandi mu gisagara ca Khan Yunis mu manuko bw'intara ya Gaza. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko inteko za Israel ziriko zirasatira ikibanza umukuru w'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza Yahya Sinwar arimwo. Netanyahu yatangaje ko bazoruhira kumufata. Iyo ngwano yo kuri uyu wa kane yatumye abasivile batera bahungira kure mu manuko bw'intara ya Gaza. Yahungabanije ibikorwa byo gutanga ifashanyo abanyagihugu bo muri iyo ntara bakaba bariko barasinzikara kurushiriza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bashitse mu gisagara cya Rafa mu minsi ya vuba. Rafa ni gisagara kiri mu manuko bw'intara ya Gaza hafi y'urubibe n'igihugu cya Misiri. Icyo gice cyonyine cy'intara ya Gaza cyatangiwemo imfashanyo zigereranye muri iyi ndwi. Ababa mu gisagara cya Rafa hamwe n'abamenyeshamakuru baho batangaje ko indege z'ingwano za Israel zarashe amabombe muri icyo gisagara mu ijoro ryashyiriye kuri uyu wa kane. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi Hamas bwavuze ko abantu batari munsi ya 37 bahasize ubuzima. Igisirikare cya Israel kuri uyu wa kane cyatangaje ko abagwanyi b'umugwi Hamas barashe rokete ziturutse hafi y'igisagara cya Rafa.
Fidel Niyongabo. Abibuzi b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bari Beijing kuri uyu wa kane mu nama na President Xi Jinping ari kumwe rero n'abandi bayobozi b'Ubushinwa. Eugene Mukankusi byifashe bite?
Mbere y'inama, komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yavuze ko impande zombi zishobora kuganira ku buryo bwo kuringaniza umubano wazo mu by'ubukungu. Yagaragaje aho Ubushinwa buhagaze nk'umufatanyabikorwa ukomeye w'ubumwe bw'Uburayi. Ursula von der Leyen yavuze ko izo nama zishobora kuzaganirwamo ibyerekeye ubufatanye ku birebana n'ihindagurika ry'ibihe no ku mategeko agenga ubwenge buhangano. Uyu muyobozi yanagaragaje ko bikenewe ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'Ubushinwa bakoresha uruhare rwabo nk'ibihugu by'ibihangange ku isi. Yagize ati, dusangiye inyungu z'amahoro n'umutekano n'imikorere myiza ishingiye ku mabwiriza mpuzamahanga no kubona ibisubizo ku bibazo byugarije isi muri rusange. Iyi niyo mpamvu ari ngombwa guhagarika ubushotoranyi bw'Uburusiya kuri Ukraine kandi hakaboneka amahoro mu buryo buboneye kandi arambye bijyanye n'amahame ya ONU kandi hagakorwa ibishoboka byose kugira ngo haboneke igisubizo cya leta ebyiri mu burasirazuba bwo hagati, no kuvuga Israeli na Palestina. Ku ruhande rwe, Perezida Xi Jinping yavuze mu ijambo rye atangiza inama ko Ubushinwa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bigomba gukorera hamwe mu gutsura isi itekanye kandi ifite ubusugire. Xi yagize ati, Ubushinwa n'ubumwe bw'Uburayi bigomba kuba abafatanyabikorwa mu nyungu bihuriyeho no gukomeza gushimangira politiki y'ubwizerane.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mugiye no kuri wa eshatu radio yacu voa.com. mukurikire aya makuru n'ibindi biganiro byose tubagezaho ku mbuga zacu za Facebook, Instagram, YouTube na X. Turi kuri VOA radio yacu mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niho duhereye, abarwanyi ba M23 bigometse ku butegetsi buriho muri Kongo bamaze kwigarurira hagace ka Mushaki. Umuhanda uva Sake ujya Walikale wafunzwe kubera urufa rw'amasasu rukomeje kumvikana muri ako gace ko muri teritwari ya Masisi. Jimmy Shukran bakomera.
Isantere ya Mushaki iri muri teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agace kari mu birometero 25 n'umujyi muto wa Sake nawo ubarizwa muri iyo teritwari. Abarwanyi b'inyeshyamba za M23 zafashe aka gace mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka zigashyira mu maboko y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba YASE ubwo zazaga kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Mu masaha y'igicamunsi amasoko atandukanye yemeje ko M23 yongeye kwisubiza aka gace gahuriwe w'imihanda itatu. Ni ukuvuga umwe uva Sake uja Rubaya, uwakaruba werekera Minova mu ntara y'Kivu y'Epfo, undi uja Kirorirwe na Kicanga mu sheferi ya Bahunde. Bamwe mu bayobozi ba societe sivile yo muri ako gace babwiye Ijwi ry'Amerika ku Mushaki yafashwe nyuma y'amasaha menshi imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23. Abaturage bahunze berekeza mu mujyi muto wa Sake, abandi bajya muri santere ya Rubaya. Bwana Mauno Alexi ni umuyobozi wungirije ba societe sivile muri groupe ya Matanda.
Kije mu gitondo kare kare turi kumva amabombe, abaturage dusa nkaho tuvuyemo basigara bari kugwana n'aba FRDC n'abazalendo none muri iki gicamunsi bibaye ngombwa ko aba FRDC n'abazalendo bava mu centre muri amasaha tuvugana M23 niyo yicaye mu centre y'Umushaki.
Nyuma y'imirwano yo kuri uyu munsi abaturage bo mu duce twa Matandaru, Rubare, Kadirisha, Karambi na Ngendambuye nabo bongeye guhunga. Monu Alexi avuga ko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu atewe impungenge n'uko ibintu byifashe muri iki gihe.
Bo urabizi twebwe turi abaturage, icyo tuzi ni uko habaye imirwano ikaze ndetse na ya ndege ya Sokoyi yaje gufasha aba FRDC ariko nago byakunze. Bo ibyo ni amastrategi y'abasirikare, twebwe turi abaturage. Iyi centre ya Mushaki ni centre iri strategique, aciye umuhanda ugiye za Rubaya, za Bihambwe, Masisi zone ndetse ugatraversa ukagera naho bita muri Walikale. Niyo hajyaga hava ibiryo byinshi byo kugemurira umujyi wa Goma. None kubona naho bahafashe vraiment turi kubona biragira impact iremereye cyane ku mujyi wa Goma. Iyi niyo yari inzira isigaye, none nayo irafashwe.
Abaturage bakuwe mu byabo bo basanga ko ingabo za FARDC zikomeje kugira ubushake buke muri iyi ntambara.
Babaje cyane, biteye n'akababaro cyane, kuko urabona ikibazo cya mbere biteye nuko Masisi yose ihagarikwe na Mushaki.
Niyo nzira igiye muri Masisi centre no muri Rubaya hari yabacukura amabuye y'agaciro. Sasa kubona bafashe Mushaki ni ibintu sana biteye ubwoba. Tangare ejo wumvishe bageze mu makariyeri ya minere batangiye gucukura gasanga batwibye amabuye y'agaciro, birababaje cyane. Twasaba guverinema kora uko ishoboye kose bagashaka imbaraga bakarekana na bira byo barimo by'amatora.
Kugeza ubu igisirikare cya Kongo FARDC ntacyo kiratangaza kubirebana n'ifatwa rya Mushaki, ariko ubwo twamuhamagaraga kuri telefone Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC muri Kivu ya Ruguru, yatwandikiye ubutumwa bugufi agira ati: ubu imirwano irakomeje kandi ingabo zacu zirimo kubyitwaramo neza cyane. Turimo guhashya umwanzi kandi inshingano za FARDC ni ukurinda abaturage. Ibindi bisobanuro turabitanga mu masaha ari buze. Amakuru dukura harimo kubera imirwano yemeza ko M23 igenda isatira imisozi miremire ya Karuba no mu duce twa Minova ku mupaka n'intara ya Kivu y'Epfo. Ubwo aka gace kafatwaga ku nshuro ya mbere mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, abenshi mu baturage barahunze bajya muri Sake, abandi baza mu nkambi zitandukanye dukanye mu mujyi wa Goma. Jimishukurane bakomera. Ijwi rya Amerika i Goma.
Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Ibibazo by'abashakanye baterana imiryango ku mpamvu zitandukanye bikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga bigari. Abagirwaho ingaruka hanini n'abana akenshi basigarana n'umwe mu babyeyi rimwe na rimwe utabashije kubarera uko bikwiriye. Tujye mu Burundi mu ntara ya Cibitoke, aho umugabo yatanye umugore we abana bafite ubumuga. Eloge Willy Kaneza.
Aho ni mu rugo kwa Sarafini Lambona w'imyaka 35, bo mukenyezi w'abana batanu, abakobwa bane n'agahungu kamwe, aba mu nzu y'ibyumba bibiri na salon. Iri nko ku metero 500 za paruwasi ya Katolika muri Rusiga, komine Rugombo, mu ntara ya Cibitoke, mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi. Uri hanze y'inzu cyangwa utegereye abo bana ntiwamenya ko bamugaye, kuko n'amaguru n'amaboko bidakora neza, bakagenda bikwega baraganira.
Baramugaye none dufashe turabana batoye papa yarapfumu nawuhara nje mbona ubutumwa kandi rumeze nabi, lakini hajya haruguru bakankakwisumira nabo niyo nari mvuye mu kanya.
Abigeme bamugaye bafite imyaka 15 na 17 mu gihe agahungu ubu ku bujuje 10 mu gahinda agashaka kumwica. Umupfasoni Lambona yiganije ujya Amerika tubwira ayagowe n'umwiheburo wamurengeye.
Abana bafashwe n'ubumuga, papa wabacara abana sinzi n'irengero ryiwe. Nanjye ubu ndagwaye ndarembye, ndiko ndiyumvira kongera nanjye ndarebe ko nabata, kuko ntibafise icyo bafungura, burira bakarara inzara. Aba banyi bahora bafasha ariko ubu nabo nta kintu bafise bamfasha n'ubu barashonje ariko bararira babuze icyo bafungura n'inzu tubamo ntihabona nta matara dufise na nyir'inzu yatubwiye ko agomba kudusohora
nyina wabo bana bagendana ubumuga asaba munyempuhwe wese kumutabara
umwe aryama hasi mbapfu zikababara uwundi aguma yicaye uwundi aragenda ariko atambuka ntibikunda agenda yidudagura nkabasaba ko bamufasha kweri bakampa n'agatahe ko kuba nodandaza nkaronka icyo bafungura canke bakampa n'udukinga kugira ngo baze batembera baje hanze nk'abandi bana uko babayeho nabi baguma mu nzu
ariko ntirampe bafite imyaka 38 yataye umugore wiwe haraheze imyaka 7 byamunaniye kwihanganira kurera abana batatu bagendana ubumuga
yarabataye arambwira ntashobora kubana n'ibyo bimuga ntarengero na rimwe giwenze iyo yagiye aba bana naho aranshingera agenda gukorera 5,000 asoma ikiro cy'ibiharage n'ubufu bigaca bihera none nanjye mu ndagwenda renze nana mituweli mfise ko bagiye kubaho ntabyo nzi
Claudine Ndayishimiye w'imyaka 28 akaba afise abana 4 n'umwe mu babanyi bagerageza kuramira Serafine ariko yemeza ko kubera ubuzima buzimbye we n'abagenzi be ubu akenshi batakuwa amazi
Kwepe iyo bishitse kenshi tukabona abo bana bararaye inzara arica umubanyi afise arabahereza ataca afise naho n'ukuri burira bugaca bakaryama nta kintu na kimwe barose
Francine Niragira n'uwundi mubanyi avuga ko ingingo ya leta yo kubuza abasegereza mu mabarabara yaje gusongera isibe muri uwo muryango w'abana batawe na sababyara kubera ubumuga bwabo
cyane ubu hoho byaranagakoze ahora nabajyana no gusega ubu nibakibajyana gusega kuko babihagaritse ubu bagumaho ubu yumviye ko niwe abahereza burabona muri iki gihe cy'inzara hari gihe barara inzara nk'ubu turi mu gashogoro ntabareza kenshi birashika bakarara inzara
urunganwe narwo nka jantiye Nizeyimana baterwa gahinda n'umuga bwa bagenzi babo bakabura uko babikika
ndababara vrema kubona nabirwa baryamye kandi baba bahaguruka nabo bakagenda natwe tukaba tugenda je vrema mpora mbaba kandi nabo bakaba batagira n'ubafasha mbabo nawe nabagwaye ntakaba bafise icyo yo barondere bakirwa baryamye n'igihe biri ku nzara atashobora kuronka icyo kurya
ijwi rya Amerika ryagiye kuraba uwo muryango rihasanga Perpetuity Bukuru aserukira urunani rw'amashyira hamwe ajeje wateka kabana Fenadeb mu Rugombo nabo nyina ratabaza
amashirahamwe ajeje wagateka kabana n'amashirahamwe ajeje wagateka kabakenyezi agira ico yokunganira abari hafi bavyumva babishoboye barateye agahinda abo bantu hashitse n'ukuri uwo hashika akababona ntiyoreka kugira ico afasha ashoboye ico yofasha turaganira nabo kenshi mbandi hafi yabo turaganira bararara inzara rimwe kabiri
Gilbert Manuel Akiza Mustanheri wa komine Rugombo yabwirije ujya America ko mikoro make komine ifise iriko yiga uko yokubakira uwo muryango usanzwe ntawe ukora
komine n'ivyihamagarirwa gufasha turabafasha kugira ngo turakuza ngo bandanye ashashane ko basanzwe ari muryango ufise mikoro make ikibazo gikomeye ko ntibagira naho baba rero tuko turavyigana baza ko mu minsi iri imbere kumbure tuzohaba turaba inzira byoca mu kugira ngo turabe ko uwo muryango ushobora kuronka aho woba
ikigo UNICEF cyemeza ko mu Burundi abagenda n'ubumuga bahura n'ibibazo bitandukanye harimo ukubura utuzu twasurwumwe twabagenewe kivuga ko hari benshi muri bo bituma mu mashamba canke mu masashe kubera ukubura ubwiherero bujanye n'ubumuga bwabo muri ico gihugu kandi naho leta yasinyiye amasezerano yubahiriza abagenda n'ubumuga urunani rwabo na ONU bemeza ko hakiri kumirwa bakorerwa haba mu muryango no mutuzi eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Urakoze Loge wili kaneza mu Burundi kandi mu mpera z'icyumweru gishize mu ntara munge bizije munsi mpuzamahanga wahari ubwiherero ku isi no munsi wijijwe mu gihe abarobyi bakorera ku kiyaga Tanganyika bafite ubwoba ko bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku nke kuko nta bwiherero buhaba inkuru ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zacu mu Burundi turagezweho na Thierry Vendayishimiye uri i Kigali mu Rwanda
Ushitse kumwe hawa rumonge usanganirwa n'amajwi atandukanye imifunda y'amazi asesa ku musenyi no ku mato aya bafundi baba bariko barasanura ubwato canke bakora amamoteri yabwo bagira ko bayatsa kugira bumve ko yakize induru z'abana baba bariko baroga mu mazi izabari mu isoko y'imboga mbisi zigurishwa aho ku nkengera za Tanganyika mu gitondo hari indagara zanikiwe ku buyungiro bwubatswe aho ku musenyi abapishi bariko barategura imfungurwa z'abarobyi bamwe botse imikeke abandi batetse ku mashiga ibyo abarobyi bafungura abavuye mu kiyaga abagakoresha inkwi. Harubatswe kandi utuzu tw'amahema dusamburwa iyi gikorwa cyo kuroba gihagaze. Ni muri utwo tuzu abarobyi bajyamamwo kandi bakabikamwe ibikoresho bitandukanye by'abarobyi. Ku ibarabara ryubakishijwe amabuye rimanuka rivuye ku kaburimbo rije Bujumbura co kimwe no kumera z'umusenyi wa Tanganyika haramaze adandarizwamo ibikoresho by'ikirobyi n'ibifungurwa abarobyi bakunda gukenera. Amazamu amwe yaho ku nkengera za Tanganyika hano Musaka kuko yabomowe n'amazi ya Tanganyika igihe ikiyaga ca Duga muri kino gihe atabantu bayabamwo. Kuri uwo mweha hari ababa bariko baroza amakinga n'amapikipiki hamwe n'imiduga. Abakenyezi bamwe bamwe bo mu gisagara ca Rumonge bariko barahamesurira abandi bariko barahogereza ibyombo. Abana nabo bari mu munezero ntangere kuko bariko baroga Tanganyika. Ikitagaragara ho ku kiyaga n'utuzu twa sugumwe abarobyi abaje kurema isoko abahirigwa bacunze indagara zanikiye canke abahadandariza ibikoresho bitandukanye bashobora gukoresha iyo bafashwe n'umusonga. Mu gitondo uri kurahaca bisaba kurikanura. Urashobora guhonyora umwanda mukuru ubufukishije umusenyi baba bitumyeho mu ijoro. Abarobyi bo kuri uwo mwe habaremera ku kibazo caho bihagarika kiri mu bibahanze. Umurobyi ati
keshi tukumye kuhirira twigira mu ikontineri gina ho o cyaje twikinye ibyo bitu byasambutse ntahandi dufise tuca ntahariho kukubwira aho mu mpango z'abantu bakwemerera.
Mugenzi we babanaho kumwe ha warumonge na wati turariha kugira turonka aho twihagarika.
Ukuntu kese bigenda turi ngaha twifasa ngaho kwa mutama wero umuntu akari hamazana bi yego cyane na dosi ziriyo ukeneye koga uri hamazana bi mu bisanzwe iyo tutari hafi turi nko mu site gutembera nkaha ruguru ku kaburiye aho ubuteramiye twari tiziriho barazifita arugara ugiye acaguye ifunguro kuguru ukifasa nyuma ukaturi hamazana bi.
Abo barobyi bati hari naho tuja gusabaho wihagarika kumuhana bakakwanyira.
Byanse ugenda gusaba kumuhana ngaha kumihana kanaka. Naho nyine batakudurumva ntibasobora kugu. Ngikunda. Amakenga turafise nyine ko dusobora gutegwa n'ingwara furani urabona ni naho kutangana kinyine hameze. Misafu ni myinshi. Ico dusaba nka komite rongo ikiro vy'isanki n'abandi bo babizezwe kuba tuzanira utuzi twasobora kwiherera mu ngaha.
Aho rero niho hava kwihagarika aho babonye. Toyi Gabriel arongoye runanirwa barobyi mu Burundi aremeza imyihanka yose y'abarobyi ku kiyaga Tanganyika atagira utuzu twa sugumwe kuvaho amazi Tanganyika adugiye.
Ku myiha y'uburobyi nta hose murabona yuko twatewe n'ikiza cy'umwuzurira ku kiyaga Tanganyika aho wasanga aho twubase utuzu twa sugumwe hose twarasambutse twaratwawe kubera yuko ikiyaga caraduze kirarenga hafi imetero ijana na cyasikanije imetero ijana n'itanu.
Ugorona ni gw'abarobyi gwarashikirije ico kibazo abarongo ya makomine ari ku nkengera za Tanganyika kandi barizeye ko ayo makomine afise imyeha y'uburobyi azokumva kamo babateye. Ariko intambamyi zo kuronka aho batwubaka ziracahari nk'uko bishikirizwa na Toyi Gabriel.
Ariko ikibazo naho ubwo buryo bwoboneka naho amakomine yogira ico afashije gakubaka ushuje kwasugumwe hari imwe imwe usanga ari kigoye kuronka ikibanza cyo kubaka mutwe kwasugumwe kuko aho koze gatoya ucabuma ngo hanahe wanje aho koze gatoya uvumenga ni mwiparasera y'umuntu.
Baba barobyi yabo wabaserukira bose barafise amakenga ko kubera ubwo bukene bwaho bihagarika bishobora kubatera indwara ziva ku isukurike. Mugihe hahimbaza umunsi wahariwe utuzu twasugumwe kuri uyu wa mbere z'ukwa 12 aho mu Rumonge ku civugo kivuga kiti twihutishe impinduka zidushikana ku isuku ritunganijwe neza kandi rikingiye. Umuhanuzi ntayegerezwa muri ubwo bushikiranganje yamenyesheje ko abarundi 2.2% baciyagarika mu gisanze. Intara ya Kayanze ya nyuma ifise ingo 15% zifise utuzu twasugumwe twa kijambere. Bujumbura mu gisagara niyo ya mbere igeze ku ngo 46% bafise utuzu twasugumwe nk'utwo. Ku bijanye n'utuzu twasugumwe tubayabaye Karusi niyo iri imbere ku bice 82%, nayo Bujumbura mu gisagara bakaba bageze kuri 65%. Nestor Girukwishaka umuyobozi w'amazi isuku n'isukura mu bushikiranganje mu byo bujeje harimo amazi igihe yashikiriza ijambo ryo guhimbaza uwo munsi yamenyesheje ko henshi mu bibanza bihurigwamo n'abantu benshi harimo n'amashuri atatu z'utwasugumwe tuha habazwa utuhari natuko usanga tutagiriwe isuku co kimwe no mu ngo zimwe zimwe ibyo rero ni ntanduruko yirandagataje indwara ziva ku isuku rike ariko leta irafite umugambi wo kubaka muri ibyo bibanze tuzu twasugumwe mugabo mu mihana abantu bo kwimenya
tumenye ko amazi basabano atamara imvyo tureke kwa matuzerinze kuko na leta cyangwa ishyirahamwe kanaka rizoza kutwubakira utuzu twasugumwe munge wacu ntibishoboka ivyo.
Uwo muyobozi ajeje ubyisuku n'isukura ahimiriza ahubwo abarundi gukoresha utuzu twasugumwe kuko inyungu itari ku magara meza gusa.
Mu myaka iheze ibivuye mu tuzu twasugumwe byafatwa ko ari ingorane. Mu bihe bya none iyo mbono yarahindutse kuko ubu benshi kandi henshi ku isi n'aho iwacu tudasigaye inyuma abantu barijukiye cyane kubyaza umusaruro ibivuye mu tuzu twasugumwe mu kubikoresha nk'ifumbire gutyo umwimbu ukiyongera.
Nestor Girukwishaka umuyobozi w'igisata kejejwe isuku n'isukura yarongeye koko mutuzu twasugumwe hashobora kuva umwuka abantu bakoresha mu gucana amatara cyane guteka ibifungurwa.
Chelife ndayishimiye ikinyamakuru The Lancet cyo mu Bwongereza gikora inkuru zihariye ku by'ubuvuzi giherutse gusohora inyandiko y'imbuzi umubare w'abantu bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhuzi yongera ku nshuro zigera kuri 400% mu mwaka w'2050. Inkuru y'ijwi rya Amerika tugezweho na Themistocle Mutijima.
Raporo nkimaze gushyirwa hagaragara irerekana ko umubare w'abantu bapfa bazizi indwara zituruka ku bushyuhe uzabumaze kwiyongeraho 370% mu mwaka w'2050. Ibyo ngo bizaba ubushyuhe bw'isi niburamuka bwiyongereho dogere ebyiri ugereranyije n'uko isi yari imeze mbere y'uko ibihugu bikize bishyiraho inganda zivubura ibyuka bihumanya. Iyo raporo ikaba yitwa The Countdown, igihe kiregereje. Iyo raporo igaragaza ingaruka imihindagurikire y'ikirere n'ibidukikije bigira ku buzima bw'abantu. Iratangaza ko umubare w'abantu bafite imyaka irenze 65 bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhe wiyongereho 85% mu myaka 10 ishize. Iryo janisha akaba ari ikigereranyo cy'uko ibintu byari byifashe hagati y'umwaka w'1991 n'umwaka w'2000. Ubushakashatsi bukubiye muri iyo raporo bwasanze muri rusange ku isi hose abantu bamara iminsi 86 bahanganye n'ubushyuhe burenze kamere. Ubushakashatsi bw'iyo raporo kandi bwasanze ko by'ikigereranyo hari abantu barenga 500,000 b'inyongera bashobora kwicwa n'inzara ahagana mu gice cya kabiri cy'ikinyejana bitewe n'amapfa akomoka ku bushyuhe bukabije bw'umusubirizo burengeje kamere. Itsinda ry'abashakashatsi basohoye iyo raporo ya The Lancet barakerensa ubwiyongere bw'ibicanwa bikomoka kuri peteroli ndetse n'agahimbaza musyi gatubutse guverinoma nyinshi na za banki zikorera ku giti cyazo biha abacukura peteroli. Indi raporo yasohoye mu cyumweru gishize n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibidukikije. Iyo raporo iragaragaza ko ibihugu 20 mu bikungahaye cyane kuri peteroli n'ibikomeza uko ibintu bimeze ubu bizaba bimaze kuvoma 110% bya peteroli y'umugereka hamwe na gazi n'amabuye ya nyiramugengeri. Icyo kigereranyo kirenze igipimo fatizo gisaba ko ubushyuhe bw'isi butagombye kurenza dogere imwe n'igice ku gipimo cya Celsius. Amasezerano yerekeranye n'imihindagurikire y'igihe yashyizweho umukono i Paris mu mwaka w'2015 asaba kugumisha ubwiyongere bw'ubushyuhe kuri dogere imwe n'ibice 5 ugereranyije n'igihe ibihugu bikungahaye ku nganda byatangiye kuvubura ibyuka bihumanya. Mu bihugu 20 iyo raporo yakozeho ubushakashatsi harimo Australia, Brazil, Uburusiya, Arabia Saudite, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihugu byose hamwe bikaba bihwanye na 82% by'ibicanwa bikomoka kuri peteroli na 73% by'abaturage bakoresha ibiva kuri peteroli. Iyo raporo ikomeza ivuga ko nta na kimwe muri ibyo bihugu cyaba cyariyemeje nibura kugabanya peteroli, gaze cyangwa amabuye nyiramugengeri bicukura kugira ngo ibyo biba byafasha kwegera igipimo ntarengwa cyatanzwe cya dogere imwe n'ibice 5 ku gipimo cya Celsius.
Bakunze ibijwi rya Amerika, umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Nshuti mwarimu duteze amatwi hano ibiganiro byacu tubisoreje, turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Nshimire bagenzi banje bose bamfashije gutegura aya makuru na Nadia Taha wamfashije kuyegeranya kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Mauro ni mi gisha, mao mure o se quisi dore.